Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Gakeneza nshuti namwe mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kabiri itariki 11 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Ndabahaye ikaze mwese.
Bwana Karenzi ashobora kuzafata mu kindi gihugu cyo muri Iro cyangwa nanone abari abantu bava muri Spain bashobora kuzajyana ikirego mu rukiko rwa European Union, bavuga bati Abongereza banze gushyira mu bikorwa itegeko rya European Union.
Uwo ni Professor Charles Kambanda aba i New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ku cyemezo cya sentare y'Ubwongereza cyo kurekura Lieutenant General Karenzi Karake u Rwanda. Ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye. Alphonse, mikro ni gwawe.
Nagushimiye Urirane, ndarumukije abari ku barekwerekana amakuru mwese. Inama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ejo yarakoranenye iriga ikibazo cy'u Burundi icishika ku mwanzuro kwikira yayiramirije iganorwa rya General Adolphe Nshimirimana ryabaye ku igenekezo rya kabiri ry'ukwezi k'umunani muri uyu mwaka nyine ryakurikiwe n'iraswa rya Petero Caravel mu mpa bukeye ku munsi wa mbere. Abagize iyo nama barasabye ko leta yokoresha byihuta amatohoza ataho yegamiye kandi ikerekana neza ko izo nkozi z'ikibi zashizwe imbere y'intahe. Iyo nama yongeye irasaba ko ibiganiro vya politiki bihoriyemwo imigwi yose vyo bandanya kugira ngo amahoro arama atsimbatare mu Burundi kandi imiza leta koyo bihagararamo cane kugira ngo bibe. Muri uyo mwanzuro kandi abagize iyo nama barashimye akigoro k'ibugu vya karere ya Afrika y'ubuseruko, basaba ko bubandanya bashigikira amahoro, baca baranashigikira n'icyumviro cy'umunyabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon cyo kurungika umuserukira mu rwego rwo hejuru mu Burundi. Uwo mwanzuro wasomye na ambasaderi w'igihugu ca Nigeria Joy Ogu arongoye iyo nama muri uku kwezi k'umunani. Umushingwa w'amanza wa Jason Rezian n'umumenyesha makuru w'ikinyamakuru Washington Post afungiwe muri Iran yamenyesheje ko urubanza rw'uyu waburanira rushobora gucika muri indwi inyuma yaho sentare imwumvirije ubwa gatano kuri uyu munsi wa mbere. Uwumenyesha makuru yahagaritswe mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze yagirizwa akazi ko gusuma urusaku no gukorana n'ibihugu by'ibikeba. Abarwanira agateka kazi na muntu n'amashyirahamwe yamenyesha makuru hamwe n'abagize amategeko bavuga ko urubanza rurimo utunenge tumwe rero muri utwo ni nuko sentare itemeye kwabonana n'umushingwamanza wiwe kandi yamaze igihe kinini ataramenyeshwa cyapfungiwe. John Kerry umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Jason Rezian atamutekano muke ataye Leta ya Iran ko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibabajwe n'iryo pfungwa ryiwe. Muri Turukiya havugwa urutavana ko gwitero mu birindi ku birindiro bya police n'igisirikare kuri uyu munsi wa mbere. Ibyo bitero bya kuri uyu munsi wa mungu ibyo kuri uyu munsi wa mbere ibyo bitero byahitanye abantu 10 ikindi gitero kiterwa ahakorera ibiro by'ubuserukizi bwa Tazunwe za Amerika ariko nta ntiyagiwe gihitana. Ubutegetsi bwa Istanbul bwamenyesheje ko umwe muri abo bateye yari umukenyezi kandi ko ari mu mwigipolisi ari uwo nawe ari umugambi witwa ko uje guhabuza abanyagihugu wagirizwa kuba uhora ukora ibitero rimwe na rimwe harimo n'igitero bwize kugira mu buserukizi bwa Amerika i Ankara mu mwaka w'2013. Uwo murwi uri mu rutonde rw'imigwi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu vya Buraya hamwe na Turikiya biharura mu mirwi y'iterabwoba. Ibikorwa vyo kunagura uburyo ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gitamagara abantu OMS ingene ryo gwanya ibiza ku isi yose biriko biratera imbere. Ivyo vyashikirizwe na Lisa Skene akorera iradiyo ijwi rya Amerika i Geneve mu Buswisse. Gushika mu mwaka w'2014 Margaret Chan umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe ntiyihuse kwemeza ko igwa ingwara ya Ebola ari kiza kibangamiye amagara ku isi. Ibyo byagiye kuba haretse amezi ane igihugu cya Guinea kimaze gutangaza ko Ebola ari kiza kibangamiye igihugu cyose mu mahanga mu magara y'abantu. Bica bituma mbere umugera w'iyo ngwara uca wandukira ibindi bihugu nka Liberia na Sierra Leone abantu bashika 1000 baba bamaze kwazi ku buzima. Imigambi muganga Chan azoshiri imbere rero azoshiri mu ngiro no gutora inzira ya hafi ituma amadosiye ajanye no gutabara ingwara ziza nkibiza anyaruka hamwe no gufasha ihugu gushiraho ama politike yo guhangana n'ingwara zibiza azobandanya ubushakashatsi no gukomeza incancho n'imiti yo gukinga no kuvura ingwara zisanzwe zihari hamwe n'izitera nkibiza muganga Chan aremera ko ibyo bitazohora mu buryo ati ariko ndaze kwa mikoro azoteba akaboneka Ala Sader n'umunyamerika aba muri leta ya New Jersey ari imbere ya sentare yafashwe n'ibiro vya Amerika by'iperereza FBI itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu yagezwe kuba akorana n'umugwi w'iterabwoba Islamic States hamwe no kugura ivyabona ikindi yagirizwa nuko we no bavukana bakorana n'abandi mu kwegeranya no gutanga ibikoresho kuri uyo murwi w'iterabwoba ya Islamic States. Alah Sader yaramaze kuja mu ngendo nyinshi mu bihugu by'Abarabu nka Amani muri Yordani mu kwezi kwa gatanu aciye muri Turkiya mu gihe intahe yo mwokera Nader Sader ashobora gucibwa imyaka 40 yo gupfungwa ni hadabu y'amadolari y'Abanyamerika ibihumbi 500. Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani ejo yasavye igugu ca Pakistani ko coheba kikagira ico gikoze ku barwanyi b'abataliba nyuma yaho umugwi wemangiye igitero co kwa gatandatu cabereye hafi y'ikibuga c'indege c'urwa mukuru Kabul kigahitana abantu batatu abandi 16 bagakomereka. Perezida Ashan rero yari yashinze ico kibazo c'imigenderanire imbere kugira ngo asabe
koze Alphonse ku makuru uhejeje kudushikiriza utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere yuko dusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo. Juti mwese muri ko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri radio Inshuti ya Bose 88 n'ibice 9 i Kigali no kuri FM 104 n'ibice 3 ku radio Ijwi rya Amerika. Ubu naho n'umwanya w'inkuru nyamukuru. Senare y'Umukongereza yarayirekuye umunyarwanda Lieutenant General Karenzi Karake umuyobozi w'ibiro by'iperereza mu Rwanda. Iyo sentare ivuga ko Karenzi Karake atavyaha agikurikiranwa n'ubutungane bw'Ubwongereza kandi ngo aha uburenganzira bwiwe bwose. Lieutenant General Karenzi Karake yari yaratawe muri yompi mu kwezi kwa gatandatu bitewe n'urupapuro rwo gufatwa rwari rwaratanzwe n'igihugu cya Espagne. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umuhinga mu vyerekeye amategeko Professeur Charles Kambanda akorera mu gisagara cya New York.
Professeur Charles Kambanda, mwabikurikiye irekurwa rya Lieutenant General Karenzi Karake mu Bwongereza mu mategeko bivuze iki?
Mu mategeko ne ibintu bigoye kumva ntawumvikana kubera ko urukiko ruvuga ko ibyaha aregwa ntabari ibyaha mategeko y'Abongereza bisaba ko bajyana umuntu mu kindi gihugu kuburanishwa. Ariko nanone iki cyemezo kiragayitse cyane kubera ko amategeko yashyizeho umuryango w'ubumwe wa European Union. Amategeko ya European Union arenze amategeko y'igihugu runaka kigize umuryango. Ni ukuvuga ngo eri ya extradition yoli agendari yakozwe yasabwaga hakurikijwe itegeko y'umuryango ya European Union. Ntawumvikana ukunone wo Abongereza basubira ku tegeko ryabo bakavuga ati tukurikije amategeko yacu. Aho ntawo byumvikana. Icyo ni ikintu kimwe. Icya kabiri, bo ubwabo urukiko ruravuga ruti ntawo bihuriye no kuvuga ngo manda ntacyo tuzifite cyo tuzivugaho. Manda zirahari ariko urukiko rwacu ntabwo rushobora gusubiza kujyana uyu mugabo muri Sitanye kubera ko ibyaha aregwa ntabari bya bindi byaha dusabwa gusubujyana umuntu mu rukiko rw'ikindi gihugu ngo abiburane. Uvuga ngo manda zirahari ziracyafite agaciro ariko bo bakavuga ati itegeko ryabo ntabwo ribemerera muri iki gihe barimo.
niyo ngingo
bivuze ko kwa bwana Karenzi ashobora kuzafata mu kindi gihugu cyo muri ro cyangwa nanone abari abantu bava muri Spain bashobora kuzajyana ikirego mu rukiko rwa European Union bavuga bati abongereza banze gushyira mu bikorwa itegeko la European Union cyane cyane ko itegeko la European Union riri hejuru risumbye itegeko rya Bongereza icyo gihe utashobora kuzumva urubanza rukomeye hagati ya European Union na leta y'Ubwongereza.
Niyo ngingo rya ngo tugarukeho gato kubera ko urukiko ruvuga ko ibirego byatanzwe rwasanze nta bimenyetso bigaragaza ko ari ibyaha rwakomeza gukurikirana cyangwa se byatuma rwohereza Lieutenant General Karenzi Karake muri Espagne.
Yes, icyo ni kino bo bavuga ati ariko ubundi amategeko yo mu yango European Union avuga ko iyo igihugu runaka gisabye ko gifite gishoboye amanda zo gufata umuntu runaka ikindi gihugu gifite kirategekwa kujyana uyo muntu mu gihugu aburanye mu kuvuga ngo Abongereza ntabo baburanishaga icyaha mu mizi bo basabaga gusa gushyira mu bikorwa iri tegeko rya European Union ribasaba ko bajyana umuntu urebwa mu gihugu kimukiri kumusaba aho nawo n'ikindi kintu ubuye ko ntawo basa nkaho bagiye mu mizi y'urubanza haba ariko byakagombye kugenda
siko byagombye kugenda ariko niko byagenze musanga se hano hari ikibazo kubijyanye no kutavuga rumwe cyangwa se kuvuguruzanya hagati y'inzego z'ubutabera ku mugabane w'Uburayi aha ndavuga hagati y'Ubwongereza na Espagne cyangwa se n'umuryango umwe bw'Uburayi ubwabwo
ubundi ubutabera mpuzamahanga bushingiye kuri compromise kubumvikane ubundi ubutabera guhana ibyaha ni ikintu gikorwa n'igihugu kireba inyungu kiproteja abaturage bacyo iyo bigiye mu butabera mpuzamahanga buri gihe hajyamo diplomasi hajyamo inyungu z'igihugu runaka kuri iyo nevo ntabo byatangaje kubera ko Abongereza baracyafite ibintu byinshi bakeneye ku Rwanda gukora business cyane cyane muri Congo banyuza ibintu byinshi biva muri Congo binyura mu Kigali binyura Bujumbura nibagira n'ikibazo na leta y'u Rwanda ubukungu bwabo bwagira ikibazo nabo rusubira nanone bakavuga bati iki ni ikibazo cyo gutabera mpuzamahanga umubano wacu n'ibihugu n'igihugu runaka niwo nibyo dushyira imbere yuhavuse ikibazo mu butabera navuga ngo ubundi igihugu nicyo kigombi u Rwanda ni urugombye guhana biriya ibyaha kubera ko rugombye guproteja abaturage bawe mu gihe hari leta idafite ubushake gukuranisha biriya byaha igihe cyose eriya leta zari eri mu butegetsi bari abantu ntawe byoroshye kubaburanisha kubera ko inyungu za diplomasi z'ubucuruzi zigongana n'ubutabera
muzamuye ingingo itoroshye Professor Charles Kambanda ko bitewe n'inyungu za politiki n'iz'ubukungu ikitwa icyaha mu gihugu kimwe gishobora kutaba icyaha mu kindi gihugu aha turavuga ku mugabane w'Uburayi
nibyo ndine ndavuze nta gihugu na kimwe gitegeka gutanga ubutabera ku byaha byakorewe mu kindi gihugu batakurikije inyungu zabo ni ukuvuga ngo kubera ko ibyaha byakoze mu Rwanda Ubwongereza bukaba buri gusabwa bwasabwaga gushyira mu bikorwa ziriya manda ikintu cya mbere ubundi kubera ko biba bibaye politiki mpuzamahanga ikintu cya mbere Abongereza bareba ni inyungu z'ubucuruzi bafite n'u Rwanda ntabari inyungu z'ubutabera kubera ko nta gihugu gitegekwa gutanga ubutabera ku bibazo by'ikindi gihugu ubundi ibihugu mu kubana n'ibindi bihugu hakurikizwa inyungu zabyo z'ubukungu na diplomasi nta kindi
Inama nshingamateka y'u Rwanda yaraye itoye itegeko risaba ko hashyirwaho komisiyo ishinzwe guhindura ibwirizwa shingiro ibyo bibaye nyuma yaho inama nshingamateka ishikirijwe incamake y'icigwa cyakozwe n'abashingamateka mu mitumba igize u Rwanda bumviriza ibyumviro by'abanyagihugu ku mugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro
Mumirenge 336 yasuye n'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Abadepite babonanye n'abaturage bararenga miliyoni 1,800,000. Abo baturage bongeye gushimangira impamvu nyinshi basanga ingingo y'101 yahindurwa bakagumana Perezida Paul Kagame akabayobora. Mu Banyarwanda barenga miliyoni 1,800,000 bifuje ko bagumana Perezida Paul Kagame. 10 nibo bonyine banze ku itegeko nshinga ryahinduka kandi basobanura impamvu zabo. Vice Perezida w'inteko ishinga amategeko Jean d'Arc Uwimana Impaye arabisobanura.
Ingingo ntiyavugururwa ahubwo hashaka undi w'intwari nkawe wamwigiraho akayobora. Imyandikire y'ingingo y'101 ivuga ko nta na rimwe umuntu yemererwa gutorerwa manda zirenze ebyiri ku mwanya wa Perezida wa Repubulika. Bakongera bakibaza ikibazo ngo ingingo ntigomba guhinduka kubera ko ijya kujyaho hari impamvu zabyo. Ahubwo muri iyi myaka ibiri isigaye hagomba gutegurwa undi. Nanone bakibaza ngo iyi ngingo iramutse ihindutse hakazaza abandi badafite imiyoborere nk'iya nyakubahwa Paul Kagame byagenda bite? Abandi bati ntiyarakwiye kwiyamamaza kugira ngo batazagira ngo arashaka kugundira ubutegetsi. Hanyuma bakongera bati yakoze neza akwiriye kuruhuka.
Mu bifuza kugumana Perezida Paul Kagame batanze impamvu nyinshi bavuga ko yahagaritse jenoside yacyuye impunzi yarwanije ubucengezi ndetse benshi bakanifuza ko manda kuri Perezida Paul Kagame zitavugwa ahubwo yabayobora kugeza igihe azasazira. Vice Perezida w'Inteko
ku byerekeye umubare wa manda abanyarwanda benshi bavuze ko nta mubare wa manda n'inshuro byagenwa kuri Perezida Paul Kagame ahubwo ko yayobora igihugu kugeza naniwe yamara gusaza akazaba umujyanama w'igihugu ariko bigakorwa kuri we gusa. Abandi bajyaho abanyarwanda nibo bazemeza igikwiye gukorwa. Nyuma ya Perezida Kagame abandi bose bajya bahabwa manda imwe y'imyaka 7 ikongerwa ari uko bagaragaje imyitwarire n'imiyoborere myiza.
Hari abandi baturage bavuze kuri manda ya Perezida wa Repubulika ko y'imyaka 7 ariko ikagenda ivugururwa inshuro nyinshi. Abandi bagenda bavuga imyaka 5 gusa abadepite bagejejweho iyi raporo hari byinshi basanze bitaritaweho kandi ngo byaravuzwe n'abaturage. Uri Depite Gatabazi Jean Marie Vianney.
Nko mu karere ka Gicumbi abikorera bagaragaje yuko ari abikorera ndetse n'abandi bagaragaje yuko nibaramuka bagize uwatuma hataboneka ubushobozi bwo gukora amatora ubiteguye no gutanga ubushobozi bwabo ariko amatora akaba. Iyo tumonyajeho ni nziza nayo irakomeye aho abanyarwanda bavuga bati niba abazungu badukangisha amafaranga y'amatora twiteguye kuba twakwikura ikwembe tugashaka imishanana tugashaka ubushobozi mu mafaranga tugatanga imodoka zacu ariko amatora agakorwa mu gihugu ndetse bakanatera n'indi ntambwe. Harabagaragaje ati usibye nawe kumwemeza akatwemerera n'abazungu cyangwa abirwanya tuzabemeza bumve ukuri kw'abanyarwanda.
Nyuma yo kugezwaho raporo abadepite basabwe ko bitarenze ejo mu gitondo abadepite bifuza gutangiza uyu mushinga w'itegeko baguma kuba bamenyekanye maze bagahabwa abakozi b'inzobere umushinga w'itegeko ugamije kuvugura itegeko nshinga ugatangira kwandikwa neza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri mu Rwanda, Komisiyo ya Politiki n'Ubutegetsi Bwiza mu Nama Nshingamateka y'u Rwanda, umugwi wa Sena, nawe nyene yashikirije raporo y'ivyo abanyagihugu bavuga ku vyerekeye uguhindura ibwirizwa shingiro kugira umukuru w'igihugu Paul Kagame abandanye gutegeka. Inkuru ya Eric Bagiri Ubusa.
Komisiyo ya Politiki n'imiyoborere myiza muri Sena ivuga ko yakoze raporo igendeye ku byiciro by'ingenzi zitandukanye z'abanyarwanda batanze ibitekerezo ku itegeko nshinga ubw'inteko ishinga amategeko y'abasuraga mu byumweru bibiri byashize. Ni raporo ibumbiye mu cyegeranyo cy'amajwi n'amashusho y'abagaragara banumvikana bashima ibyiza Perezida Paul Kagame amaze kubagezaho mu nzego zose. Ibyifuzo by'abasabye ko umukuru w'igihugu yakomeza gutegeka binyuze ku guhindura itegeko nshinga ngo biratandukanye. Senateri Apollinaire Mushinzimana, Perezida wa Komisiyo ya Politiki n'Imiyoborere myiza mu mutwe wa Sena.
Abenshi bagaragaza ko basaba ko nyakubahwa Paul Kagame yakwemererwa kwiyamamaza mu buryo bwose, abandi bakavuga bati yakwemererwa kuyobora igihe cyose agifite imbaraga kugeza igihe azumva atagishoboye, abandi bakavuga bati yakwemererwa kumara imyaka 7 kandi akemerewe kwiyamamaza igihe cyose abaturage bakimufitiye icyizere. Ni uburyo bunyuranye abanyarwanda mu gice binyuranye bagenda bavuga yuko basanga ashobora kuba ati imyaka 7 ifunguye cyangwa se ubuziraherezo.
Nyuma yo kugaragaza ibikubiye muri iyo raporo ya komisiyo ya politiki n'imiyoborere myiza umutwe wa Sena, abayihagarariye bagejeje kuri Sena imyanzuro ikurikira. Senateri Mushinzimana:
umwanzuro wa komisiyo nuko Sena isabwa gushyira mu bikorwa ibitekerezo by'ibyifuzo by'Abanyarwanda byanyuze mu musaraba wanditse mu biganiro. Ingingo y'ijana na rimwe y'Itegeko Nshinga yahuguwe hakurikijwe ibiteganywa n'Itegeko Nshinga ndetse n'andi mategeko. Umwanzuro wa kabiri, Sena yasaba kandi ko mu bubasha n'ubushobozi bwayo yasuzuma ikanasesengura izindi ngingo z'Itegeko Nshinga zikwiye kuvugururwa. Umwanzuro wa gatatu, uko byagenze mu baturage twanabibonye mu mashusho, ni uko Sena isaba kwihutisha ririya vugururwa rivuzwe.
Komisiyo ya politiki n'imiyoborere myiza kandi muri Sena yasabye ko yagenerwa ibyangombwa byose igashyirirwaho na komisiyo y'impuguke mu kwifasha kunoza uyu murimo werekeza mu kuguhindura itegeko nshinga. N'imyanzuro abasenateri uko ari 24 batoreye nta wifashe nta n'impfabusa. Mu baturage basaga 285,000 bakomoka mu turere 11 abasenateri bagezemo bashyira ahagaragara raporo yabo ntibavuze imibare y'abahakanye ku itegeko nshinga ritakorwaho. Ariko ufatiye kuko bavugaga bamwe mu batarabyifuje byumvikanishaga ko ari mbarwa hafi ya ntabo. Imibare isanzwe yabasabye mu nyandiko guhindura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame akomeze gutegeka barasatira 1,000,000 umwe rukumbi wanditse ahagana ko itegeko nshinga ryahinduka. Ingingo y'101 y'itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho hari nayo yahagurukije rubanda ivuga ko umukuru w'igihugu atemerewe kwiyamamaza inshuro zirenze ebyiri, imwe ku myaka 7. Igihe ingingo yaramuka ivuguruwe izaba ifunguye imiryango kuri Perezida Kagame kukongera kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Nta gihe kiramenyekana cyo kuzatorera kamarampaka. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ramuko aseto.
Oy ageza ho. Ageza
nawe. Hasoni. Ndeka mutafasha kumuyamira.
Eka. Ndeyo kufasha yo manyembwa ya.
Ndehuza ho witobera urubanda twagutegeye.
Ibaze.
Uburavye imyaka ufise. Nigihagara rutegeye warangwa. Nicyubahiro twahora tuguha. Ayo majambo mari gutya kuvuye mu kanwa.
Nje ntame hindiri kere mu banza kwanje. Aya museka wose.
Ehe kandi arabanda.
Ha? Abantu ntitwadukuye kwisubira ko. Tukamenya kwimvugo nziza ariyo yubaka kandi gahagaciro wayivuze. None bwa buntu n'urupaso ni byamye biranga barundi cyagiye.
Ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tujye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abantu babaye uburyo bushasha bwo gushira abantu mu buja ubwo rudandazwa rurabandanya mu bice byinshi byo ku isi. Ubu ku isi yose havugwa 2,200,000 z'abantu bagizwe n'abagore, abagabo n'abana bakoregwa ubwo rudandazwa. Uko umwaka utashi Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasohora raporo ku bijyanye n'ubwo rudandazwa. Muri raporo y'uyu mwaka, ibihugu 188 byo ku isi harimwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byarahagurukiye icyo kibazo ugereranije n'ibindi bihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu mugwi wa mbere w'ibihugu biriko birakora ibishoboka kugira birandurane n'imizi ubwo rudandazwa mu gushyiraho amategeko aruhasha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kirasuzuma ku buryo abo bantu barimwo buhuje n'iby'amategeko mpuzamakungu ya ONU ku bijyanye no guhasha ubwo rudandazwa asaba. Umugwi wa kabiri ugizwe n'ibihugu vyemera ayo masezerano ariko ataco biriko birakora mu ntumbero yo gukuraho ubwo rudandazwa rw'abantu. Umugwi wa gatatu ugizwe n'ibihugu bitemera ayo masezerano kandi ataco biriko birakora mu kugira ico bihinduye. Muri ivyo bihugu niho hagaragara ibitigiri binini vy'abantu badandazwa nk'uko bimenyeshwa na Sarah Sewall, icegera ca Secretary ajeje umutekano w'abasivile, demokrasi n'agateka kazi na muntu. Iyo raporo ni kimwe mu bikoreshwa mu bya diplomasi ku isi kuko igaragaza ibihugu biriko biratera intambwe mu kugwanya ugo rudandazwa. Sarah Sewall amenyesha kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izo kwisunga iyo raporo kugira igire icyo yohindura nk'uko n'amakungu n'ibindi bihugu biriko birakora intumbero y'iyo raporo suguciri manza canke kudoma ko urutoki ibihugu bibonekamwo ugo rudandazwa ati no gushira ahabona uko ibintu bimeze ivyo bishikirizwa na secretary wa leta z'umwe za America John Kerry mu birori byo gushikiriza ku mugaragaro iyo raporo kuri uyu wa 27 kwezi kwindwi umwaka wa 2015
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta z'unze umwe za America Tubibutse namwe inshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya America risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Ibiganiro byacu tubibashikiriza mu Rwanda kuri radio Inshuti ya bose FM 88 nibice 9 ku Ijwi rya America ku murongo w'104 nibice 3 I Kigali mu Burundi naho mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 Njuti mwese mwaduteza amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye agaruke twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi Alphonse
ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi nuko inama y'umutekano yishiramwe impuzo makunguni ejo bakoranye iki gikwazo cy'u Burundi igaca ishika ku mwanzuro uko yamirije igano rwa General Adolphe Nshimirimana cyabaye ku igenekezo rya kabiri cy'ukwezi k'8 muri uyu mwaka nyene hamwe n'iraswa rya Petero Caravire Mbonimpa bukeye ku munsi wa mbere yindi nkuru twabashikirije nuko umushingwa mwanza wa Jason Rezian wamenyesha makuru w'ikinyamakuru Washington Post pfungiwe muri Iran yamesheje ko urubanza rw'uyo abura kuwaburanira rushobora gucika muri indwi inyuma yaho sentare imwumviririje ubwa gatanu kuri uyu munsi wa mbere yindi nkuru twabashikirije nuko muri Turkiya havugwa urutavana ko kubitero kubirindiro bya police n'abasirikare kuri munsi wa mbere imbere ibyo bitero ikaba byahitanye abantu 10 ikindi gitero naco kikaba cagizwe kubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za America ariko ico gitero kikaba atari atawe cyahitanye hamwe irindi nkuru twabashikirije nuko ibikorwa byo kunagura uburyo ishami mpuzamakungu ririko rirakora ishami mpuzamakungu ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ririko rirakora mu kurwanya ibiza biza ku isi biriko birateye imbere ibyo rero bikaba byashikirijwe na Lisa Skene akorera I radio Ijwi rya America I Geneve kuko gushika ubu mu mwaka w'2014 utwara iryo shirahamwe Margaret Chan umuyobozi w'iryo shirahamwe atihuse kwemeza ko ingwara ya Ebola ari ingwara ishobora kuba ikiza kibangamiye amagara ku isi yose yindi nkuru twabashikirije nuko Ala Sadeh ni umunyamerika aba muri leta ya New Jersey ari imbere ya sentare ubona we yafashwe na vya biro vya Amerika bishipeleza FBI ari itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu yagirizwa kuba akorana no murwi w'iterabwoba Islamic States hamwe no hugura ibyabona ikindi yagirizwa no kwe no bavukana bakorana nabandi mu kwegeranya no gutanga ibikoresho kuri uyo murwi w'iterabwoba Islamic States mukamenya yuko uwo mu Alar Sader mu gihe intahe yo mwokera yocacibwa ihadabu y'ibihumbi $500,000 y'amadolari y'Amerika hamwe no gupfungwa imyaka ishika 40 ikindi nuko president wa Afghanistan Ashraf Ghani eje yasavye igihugu ca Pakistan ko coheba kikagira ico kivuze ku barwanyi b'abatalibane nyuma yaho uwo murwi wemangiye igitero cyo ku munsi wa gatandatu cabereye hafi y'ikibuga c'indege cy'umurwa mukuru
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya America ibiganiro byo muri kino gitondo bigarukiye ngaha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Kalala Alimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri micro mwari kumwe na Oriane Tangishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Alphonse Ndayikengurukiye mwakoze kudutega amatwi Kumugoroba naho nyene turabashikiriza amakuru n'ibiganiro by'iradijwe rya America. Mwakoze kuba mwaduteza amatwi mugira umunsi mwiza Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.